SBS Radio.
Radio SBS mukirundi kaze mukiganiro cine musi mushikirizwa na Mirai Kayeye. Umusi wo guhimbaza Australia ariwo Australia Day uregereje uhimbazwa ku munsi wa gatandatu itariki 26 nzero z'umwaka n'umusi ufise icu sigura kuri kahise ka Australia na cyane cyane mukunge n'abantu ba mbere bamenya igihugu cya Australia ko kibaho ingene bagisanze kimeze nabo bahasanze igihe bahashika. Uwo munsi wa Australia Day rero n'umunsi wibutsa igihe haza amato yazanywe n'Abongereza baza bashikira ku kivuko citwa Port Jackson barongowe n'uwitwa Arthur Phillip. Niho yakiriza idarapo ry'Abongereza agereka bose mu gisagara cya Sydney, aho rero hakaba hari tariki 26 nzero z'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana indwi na 88. Mu gukiriza idarapo rero akaba yari yerekanye yuko igihugu c'Ubwongereza gishitse muri Australia kugira ngo kihagume. Naho biruko abasangwa butaka bari basanzwe baba ngaha mu gihugu ca Australia babona ko uwo munsi ari umunsi ubibutsa igihe bategwa bagatwagwa igihugu cabo, ari naco gituma bahitamwo kwita uwo munsi Invasion Day, umunsi bategwa, canke Day of Mourning, umunsi w'amarira, canke Survival Day, umunsi wo kurokoka kuko bibuka ingene bagwanye kugira ngo bagerageze uko bashoboye Abongereza ntibahashike ngo bahagume. Abariko baratwumviriza rero bashobora kuba bavuga bati mbega ako kahise ka Australia Day na kahe, reka ndabamenyeshe yuko uko kungene Australia Day usa nk'umunsi ufise insiguro zibiri zitandukanye bivana nuko uburi kurabiraba. Umunsi w'amarira rero ariwo Mourning Day, ahanini abakunze kuwita gutyo n'abanyabutaka aribo ba Aboriginals cyangwa abantu bakomoka mu muryango w'aba Torres Islanders. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajenicenzi na 38, aho bahimbaza imyaka 150 ya Australia Day, William Cooper yari mu ishyirahamwe ry'abanyabutaka ariryo Aboriginal Progressive Association, ari kumwe n'abandi barahuye baje guhimbaza umunsi bise uw'amarira n'uwo mubabaro. Kuko kuri bo bibuka ingene bahonejwe mu gihugu bakicwa, ingene bahahamutse bivuye ku migambi itandukanye ya leta yo kubatandukanya n'imiryango yabo, kubashwiragiza ikababuza aho baba kugira ngo bibagire akaranga kabo. Umunyabutaka umwe asanzwe akina mu masinema akongera gakina n'ibikino bitandukanye yitwa Nakia Louis, asanzwe ari mu muryango wa Gamila Roy wa Torres Strait Islander, yaranditse mu kimenyesha makuru The Guardian asigura igituma yanse guhimbaza uwo munsi ariko ahubwo kuri we wita umunsi w'amarira n'umubabaro. Turira igihe bita Australia Terra Nullius, bisigura isi atawiriko atawibayemwo, tukongera tukibuka abishwe bose bazira ko babaye ngaha kuva kera, abo batwaye amatongo, amazu, abakubiswe bagafungwa, eka n'ababujijwe kubaho ubuzima busanzwe. Ubiravye rero akarabiyo tariki akurikije ako kahise abanyabutaka baciyemwo, niho usanga bakoresheje iryo zina Invasion Day, Survival Day, Changi Day of Mourning. Reka turabe rero ingene iryo zina rihuye n'itariki 26 nzero ryagiye rirahinduka muri kahise ka kino gihugu. Australia Day ya mbere ni ukuvuga umunsi wa mbere bahimbaza iyo tariki hari mu ntango z'ikinjana cya 19. Umushakashatsi mu bijanye na kahise k'igihugu aba mu ntara ya Northern Territory mu gisagara cya Darwin, ariwe Dogiteri Elizabeth Kwan, niwe yanditse igitabo kiraba ibijanye no guhimbaza Australia Day cyitwa Celebrating Australia, A History of Australia Day. Aratanga insiguro ya mbere yo gushiraho uyu munsi wa 26. Icyo bise umunsi wa mbere wo gushika ariwo First Landing Day, Changhe Foundation Day, yari umunsi wo guhimbaza igihe abongereza bashika muri Sydney mu ntango z'igihumbi kimwe n'amajana 788 mu ntara ya New South Wales. Bari bafise ubwoba bwo kungene bazohaguma kuko ntivyari byaraboroheye namba. Kwari guhimbaza urukundo bafitiye igihugu, iterambere n'isi babayemwo nk'uko babivuga, hamwe n'urukundo bafitiye iyo baje bava ari naho bita igihugu c'amavuko ari bwo Bwongereza.
That is Britain.
Haizi imyaka amajana abiri rero mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 988 intara zose za Australia zaremeje ko zigiye kuza zirahimbaza Australia Day, ariko haizi imyaka 6 mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 994 no kuvuga ko Australia Day yaciba ikonje mu gihugu cyose. Uwo munsi utunganywa n'inama nkuru y'igihugu ijejwe gutunganya Australia Day, ikongera igatanga n'ubushimwe. Chris Kirby ayirongoye aratubwira inyishu zatanzwe n'abantu igihe bababaza icyo uyu munsi usigura kuri bo, aho rero akaba yari mu mwaka w'ibihumbi 2016.
And it showed that what most people are celebrating on Australia these days is how lucky we are.
Benshi bahimbaza ku munsi wahariwe Australia Day. Muri no minsi nukungene twatomboye kuba mu gihugu nka Australia. Ni kuba hamwe n'abandi, inshuti n'abagenzi mu guhimbaza kuje hamwe n'abandi. Na benshi barashimikiye kukungene muri Australia dufise ukwigenga. Na cyane cyane ku bantu bakiri bashasha mu gihugu, kuko abantu benshi barifuza kumva ko bari wabo ku munsi wahariwe Australia. Abantu bahimbaza Australia Day mu buryo butandukanye. Chris Kirby yavuga ko abanyaustralia benshi bahitamwo kugirira imanza hamwe n'imiryango yabo cyangwa abagenzi, abandi nabo bakaja ahabereye ibirori. Umunsi mukuru w'igihugu cacu ni umunsi uhimbazwa ugutandukanye mu muji canke ruguru. Ni umunsi ugenda buhoro buhoro bivana n'ico umuntu umwe wese aba yateguye. Hari ibirori by'abanyabutaka aribo ba Aboriginals bijanye n'akaranga kabo kwa Kofsaba, hari amamanza n'ama defile abera mu gisagara hagati muri Melbourne, canke inkino z'abanyaustralia zo gutera ibirato mu kirere canke kwiruka, eka ni vyinshi bibuwo munsi. Australia Day rero ni umunsi w'abantu bose baba mu gihugu. Twaregereye abarundi bake batiyagishije kuri radio SBS mu kirundi baratubwira icyo uyu munsi tugiura kuri bo, eka n'ukungene bahora bawuhimbaza.
Ndi umukozi wa kaminuza nkaba nkora muri administration nk'umu student ambassador. Kuri jewe iryo konje kuba ari we ryatwanzwe dari kuhimbaza mu bandi nk'ikonje, ariko si ikintu ntahura, simbona ko umenga n'ikintu gikenewe cyane mu buzima bwanje.
Australia Day isigura iki rero kuri wewe? Usanzwe kumbure uva mu gihugu cy'u Burundi mugabo ukaba ubaye ngaha muri Australia.
Kuri je Australia Day no bakitarabaho kuko iyiriho yari kubaho mu gihe twohimbaza abanyene igihugu ngaha basangwa butaka abanyene cyo aba aboriginal aribo bakinojingwe bashimwe n'igihugu twarabahaye igihugu cyabo, twebwe twese abasigaye bakadufata nk'abantu baje nk'aba migrant muri iki gihugu ku ma generation atandukanye. Ariko iyo dusanze tuvuga Australia Day abanyene igihugu batarimwo, jewe nkajyumva mu gihugu cy'u Burundi nzima za COVID aheza bindabe murako cyane.
Ego urumva uvuga uti uno musi wahariwe guhimbaza Australia mu gihe utarimwo abanyabutaka nabo rero bakaba babaye ngaha mu gihugu haheza imyaka irenga ibihumbi 50 mu gihe batarimwo, bakaba noneho banawita umunsi w'amarira ariwo Invasion Day cyangwa Day of Mourning, wumva umengo abandi bantu bose baje mu nyuma nibo uhimbaza?
Oya, twenwe rero tohimbaza kuko iyo biba ari ibintu biri mukuri twari wari kuba umunsi washinzwe n'abanyene igihugu. Rero ni nkuko nanjye novuga ati muri Australia dushinga umunsi w'abantu bava muri Afrika, urumva yuko abava muri Europe twa tubarenganije, abava muri Asia cyangwa Amerika twa tubarenganije. Rero ba Australia Day izoshoboka igihe abasanga butaka aribo nyene bo utegura bakatubwira itariki kuko umunsi bohabwa igihugu cyabo, uwo munsi makungu twese tuzokwibuka. Hari umwanditsi umwe nkunda cyane gose, niwe yigeze kuba ariko ayandika avuga ati Australia Revisited.
Yitwa gute wowe?
Yitwa Reynold. Henry Reynold. Henry Reynold. Niwe avuga ati Our Heart Revisited. Urabye icyo gitabo chiwe kirabivuga cyane gusa aba turakeneye kusubira kwiyumvira neza ati abantu tukagira prise de conscience ati none ibi bintu ko abanyene busanga butaka abatemewe muri iki gihugu mbega twebwe abamayiga ndiko tubyarira ngaha igihe bizohinduka mu myaka ijana tutariho ubwo si twebwe turiko dushyira abana mu ngorane byari kuba byiza cyane duhereye ku mushinge ukumye.
Ikindi gikunda kuba umunsi no guhabwa ubwene gihugu ku bantu baba barabusavye bakwije ibyangombwa. Uwo munsi niho babahamagara bakarahira ko babaye abanya Australia. Eka n'ubushimwe buratangwa kuri uyu munsi mu ijoro rya Australia Day. Umushikiranganji wa mbere ariwe atwara igihugu aratanga ubushimwe ku banyagihugu bakoze ibintu bishimishije bagatuma amakominote n'igihugu bitera imbere. Ubwo bushimwe bwatanzwe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu mu ntango bwahabwa umunya Australia wa mbere wo mu mwaka, ariko ubu hari ubwoko bw'ubushimwe bune butandukanye butangwa ku mwaka. Hariho umunya Australia wo mu mwaka, umukurambere, umunya Australia kiri muto ariwe local hero, hamwe n'uba yakoze ibirengeje bivanye n'aho abaye. Ubwo bushimwe buronka abantu berekana by'ukuri icyo Australia iri. Nk'uko twabibonye kare, iyi tariki rero ntihurijweko na benshi. Abanyabutaka baba Aboriginals bakomoka no mu muryango w'aba Torres Islanders babaye ngaha mu gihugu haheze imyaka irenga ibihumbi mirongo itanu. Kuri bo uwo munsi si uwo guhimbaza, kuko bibuka umunsi bategwa n'abongerezwa bakanyagwa ivyabo, n'umunsi barokoka bakongera bakicwa bakahaburira n'ababo. Dr. Chelsea Bond akomoka mu muryango wa Munanjali, akaba umunya Australia wo mu South Sea Islander, yigisha ivyigwa biraba aba Aboriginal n'aba Torres Strait Islander kuri kaminuza ya Queensland. Arasigura igituma abasangwa butaka badahimbaza uwo munsi wa 26 nzero.
The fact that it is insisted that we celebrate a day which
kubera harimwo agahato ko guhimbaza umunsi wabaye wamarira ku banyabutaka, ukaba n'umunsi wo kurokoka, kuko n'umunsi wahinduye kandi wongera urica ukungene tubayeho. Nibaza ko mu gihugu hategerezwa kubaho uwundi munsi, umunsi utandukanye, umunsi duhuza, aho duhimbaza kubona twese tubaye muri kino gihugu. Chris Kirby aremeze ko iyo tariki ituma haba ivyiyumviro bitandukanye mu mitima y'abantu.
What's important is that
kino gusumba nuko umunsi wa Australia Day atari umunsi wo kubwira abantu ingene bategerejwe kwiyumva canke ukungene bategerezwa kuwuhimbaza. Mu kuwutegura twiyumvira ko ari umunsi umuntu wese arekuriwe kwiyumva uko yishakiye, aho umuntu wese ahitamwo gukora icyo yipfuza. Kuri jewe ni umunsi twibuka tukiyumvira kuri kahise kacu, tugahimbaza naho tugeze ubu, eka naho dutera tuje muri kazoza. Kugira ngo bahe ikaze abanyabutaka nabone bahimbaza uwo munsi, ahitwa Fremantle aho ni mu gisagara cha Perth mu ntara ya Western Australia, barahinduye umunsi bahimbaza Australia Day bawusubiriza n'umunsi witwa One Day, bashize itariki nzero 28. Ibyo bikaba byaratangaje abantu bose. Dogiteri Chelsea Bond ashikiriza ko uwo munsi w'ibirori bya Australia Day wotegerejwe guhimbazwa ku yindi tariki. Kudahindura iyo tariki vyasabwe kuva kera n'abanyabutaka eka n'abandi banyaustralia, ariko ntibihinduke vyerekana imigenderanire n'uri hejuru hagati y'abanyabutaka n'abatari abanyabutaka. Birerekana neza ikibanza abanyabutaka bafise ngaha muri kino gihugu. Birerekana kandi ingene Australia itwiyumvira, naho bimwe atawubiserura ngo abivuge. Birerekana ko kubera kahise kabi abanya Australia benshi bahitamwo kukihoza kubera kababaje. Dogiteri Elizabeth Kwan avuga ko Australia Day ari umunsi wagiye urahinduka kugira ngo utume abanya Australia bose biyumvira kuri kahise k'igihugu cyabo. Ni byiza rero kubiyaga tukumva icyumviro cy'umwe wese, kuko ngene biyumvira kahise, ngene babona ingene tubayeho, niyo dutera tuja muri kazoza. Na cyane cyane kwiyumvira icyo umuntu yokora kugira ngo Australia ibe igihugu cyiza kuri bose. Kuba ari mu gisagara cya Melbourne bipfuza kumbure kugira icyo bakoze kuri uyu munsi w'ikonji, naho mwumvise ko hari ubwo butandukanye bwo guhimbaza uwo munsi, hari ibirori bitandukanye bizoba mu gisagara cha Melbourne, hariho umunsi wo kududza ibendera, aho naho rero bikazoba ku gatandatu itariki 26 nzero isaha 4:30 gushika isaha 5, bikazobera kuri Melbourne Town Hall. Hazoba rero ni defile izoba kuva isaha 5 gushika isaha 5:45, bikazobera kuri Swanston Street, ibarabara gitiriwe Swanston, aho rero ni muri Melbourne hagati muri CBD. Hakazoba n'ibindi birori rero bitandukanye, harimo na ya matara aturagurikira mu kirere ariyo ma fireworks, azoba isaha 3 kubari mu gisagara kuri Harbour Esplanade Docklands. Nongera gushimira mwe mwese mwatwumvirije muri kino kiganiro, nongera ndabifuriza tubandanye mugira ibihe byiza naho ubutaha.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.